Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe nshuti na mwakunzi bikiganiro yaga, mutiramanye na Maria Karoni ni nahazwe mbipfuriza amahoro y'Imana na kaze mu kiganiro yaga cuno munsi. Duhere ikiganiro cyacu mu rusenda. Mu ntumbero yo korohereza abakoresha umuyaga nkuba mu bikorwa byabo bya misi yose, ishyirahamwe Kadebe ryarashyize ahabona ibiciro by'umuyaga nkuba ku bakoresha uturuka ku cyuma cyabo ntangamuyaga nkuba. Hari mu nama bakoranye nabo bikorera utwabo. Pasikari ndayishimiye umunyamakuru wacu yarakurikiranye by'iyo nama.
Iyo nama yakoze mu ntumbero yo gushinga ibiciro byo kuriha ku basanzwe bashaka kuronsa umuriro ubafasha gukora ubuzi butandukanye. Ku bashaje amatelefone bazoriha amafaranga angana n'igihumbi n'amajana atanu by'amakongomani. Abakinisha amasinema bazoriha ibihumbi bibiri n'amajana atanu by'amakongomani. Abamasudio hamwe na sekretaria bazoriha amafaranga ashyika ku bihumbi bibiri n'amajana atanu by'amakongomani. Ufise frigo azoriha amafaranga angana n'ibihumbi bitatu by'amakongomani. Itara rimwe rizoriha amafaranga angana n'amajana ane. Ibyo byose mukamenya ko ari ibiciro byo ku munsi. Aho mwamenya ko iryo shyirahamwe rizifashisha imoteri isanzwe ifasha mu gukora imizuku. Ariko kandi gushika uno munsi nkambi yo mu rusenda iri mu mwijima kubwo kubura umuriro. Urusenda Pascal ndayishimiye kubw'ikiganiro yaka.
Tubandaniriza amakuru yacu muri site ya Murongo. Mu ntumbero yo kurwanya ubukene, ishyirahamwe ADRA ndiriko rironsa inyigisho z'imyuga urwaruka 160 mu myuga yo kumwa, gusona, gukora imishatsi y'abakenyezi, gukora amasabune no guteka imikate. Urwaruka 120 rw'impunzi na 40 rw'abakongomani nigo ririko rironswa izo nyigisho.
Mu mpera y'izo nyigisho z'amezi atatu hazotangwa ibikoresho bikwiye ku mwuga w'urwaruka ugizwe n'abantu bane, muri bo batatu b'impunzi n'umusangwa umwe bivanye n'umwuga bize. Izo nyigisho zikaba zateguwe kuva kuri wa mbere gushika kuri wa gatanu guhera isaha zibiri gushika isaha zitandatu n'igice. Abatanga izo nyigisho bakaba bavuye Ibaraka, impunzi z'abarundi n'abasango barashe. Munezero Yvette mu kambi ya Rusenda.
Tuje mu gisagara cha Uvira, akarere ka Bijombo gashobora gusigara kagaragara mu minsi iza. Umugwi wa gatanu w'abahunga ku bwinshi ako karere wasubiye kwibonekeza mu gisagara cha Uvira, bose bakavuga ko bahunga umutekano mukuranga muri ako karere. Eliya Rambere utadufitiye inkuru mu bamwe jya Pasikari ndayishimiye.
Imiryango ishika 20 iri muri abo batekejwe izabo bava muri Bijombo iyo yagaragaye ku mugoroba w'umunsi wa mbere imbere y'ibiro by'ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike riri Uvira. Ababaserukiye barasabye abategetsi ubufasha ko kubazanira ifashanyo. Ruguru ya Twamugina kubw'urongo iryo shyirahamwe ahamagarira abategetsi gushyira ingufu kuri icyo kibazo cyo muri Bijombo. Untumbero yo gutora inyishu yihuta nkuko abivuga Claude Misare, ubutegetsi bukwiye kugira icyo bufasha igihe vuba bene wacu bo muri Bijombo batagira aho bakika umusaya, bugafasha kandi n'abandi basigayeyo. Kugeza ubu abanyagihugu barenga 70 baramaze kwicwa. Aho ntituvuze n'ibindi byononekaye. Mumenya ko ishyirahamwe DRCAD ryafashije imiryango 15 y'abo bateshejwe izabo bava muri Bijombo, aho barogejwe ibifungurwa bigizwe n'ifu y'ibigori, ibiharage, amavuta, isabune, umunyu hamwe n'impunzu. Hari ku munsi wa kabiri
mu kurangiza mu gutorera inyishu ubukene bw'amazi muri site ya Murongwe, amashyirahamwe abiri mpuzamakungu Action Medeor na Germanic Humanitarian ariko arubaka amabombo atatu muri iyo site. Bene kuronsa iyo mfashanyo barakenguruka kuri mikoro ya mugenzanje Eduardo Nzambimana.
Icyo gikorwa kikaba kizoba mu broke ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani, kikaba cyatangujwe no kwimba imifurege aho bazoshira amatiyo, kandi bakamenyesha yuko ibombo rimwe rimwe rizogira amarobine atandatu.
Turashimye iryo shyirahamwe rigomba kuduha amazi, turabona ko bari kubaratuma imifurege. Rero twabasaba baduha amazi n'ingoga, turabona ko amazi akeneye ngaha ari muri site yacu ya Murongo.
Kuri iratumezereje kubona iryo shyirahamwe kutwongereza amazi mu nkambi, biratumezereje. Gusa ikiza nuko bogira n'ingoga bakaduha amazi ziniberera, ahubwo n'amazi bagirene bayaduhe.
Bomenya kandi ko icyo gikorwa gifashwe mu mugongo n'ingoma y'Uburayi. Edouard Nzambimana kubw'ikiganiro yaga Imurongwe.
Nino ngaho ikiganiro ya gacuno munsi kirangiriye. Mwagiteguriwe na Sergio Bisimwa afadikanije na Yakobo Kahora, Maria Karuni nahazwe na Kibashikirije. Giraho muba mwubahwe na Gahwane.